Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turaramukije inshuti turi kumwe kuri mikro rekume na Fide Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Icegeranyo gishasha cishira hamwe Fondation Mo Ibrahim kubijanye n'intwari ibereye cyashizwe ahabona ku itariki 25 y'ukwezi kurangiye kwa mbere k'uyu mwaka wa 2023 cyasanze igice kinini cy'umugabane wa Afrika kirangwa n'umutekano muke na demokarasi nke umuntu abigereranije n'imyaka 10 irangiye. Ico cegeranyo cyatanze akarorero k'amakudeta n'intambara byasubiye kwiyongera ku mugabane wa Afrika. Ivyo bishobora gusubiza inyuma intambwe zari zimaze gushikwako mu kiringo c'imyaka itari mike kuri uwo mugabane, hisunzwe igipimo cerekeye intwari ibereye catunganijwe n'ishirahamwe Foundation Mo Ibrahim Foundation, gisanga kudeta zabaye n'izageragejwe kuva mu mwaka w'ibihumbi na cumi na kabiri ari 2023. Mo Ibrahim, umugwiza tunga akomeye w'umwongereza avuka mu gihugu ca Misiri, ayoboye ishirahamwe Mo Ibrahim Foundation, akoresha amatungo yiwe mu ntumbero yo guteza imbere demokarasi no kwisigura kw'abanyepolitiki muri Afrika kuvyo bakora. Akabamenyesha ko kudeta zaba kenshi muri Afrika mu myaka yo mu za 1980 zasubiye kuba agahararo mu bice bimwe byo muri Afrika. Icegeranyo c'ishirahamwe Mo Ibrahim Foundation casanze kandi ibibazo vy'umutekano muke bibandanya kwaka indaro muri Afrika. Kiringo c'imyaka 10 irangiye umutekano n'iyubahirizwa ry'amategeko vyarasubiye inyuma kuri hafi y'ibice 70% vy'abanyafrika mu bihugu vyabo. Umutekano no kubahiriza amategeko vyarasubiye inyuma mu bihugu 30 vyo muri Afrika, hisunzwe igipimo catunganijwe n'ishirahamwe Mo Ibrahim Foundation. Ico gipimo cerekana ko igihugu ca Sudani yo mu bumanuko kiza ubwa nyuma, kigakurikirwa n'ibihugu vya Somalia, Eritrea, Congo, Sudani, Republika ya Centrafrica, Cameroun, Burundi, Libya na Guinea Equatorial. Ubwicanyi n'inguvu z'umurengera vyakozwe n'amareta muri Afrika ku basivile hamwe n'uruhagarara rwa politiki vyariyongeye ku mugabane wa Afrika kuva ikiza ca COVID-19 gitanguye, hisunzwe icegeranyo c'ishirahamwe Mo Ibrahim Foundation. Ico cegeranyo c'ishirahamwe Mo Ibrahim Foundation kivuga ko mu gihe cikiza ca COVID-19 ibihugu vyinshi vyikinze mu kiza mu gukandamiza abanyagihugu bavyo, naho imbere y'ico kiza iyo ngendo yari sanswe ihari. Yamara ico cegeranyo kivuga ko ibintu vyisununuye gatoyi mu bisata nk'ubutunzi, indero hamwe no kungana kw'ibitsina. Mu kiganiro muri sanga c'uyu munsi turavuga aho tuganira kuri ico cegeranyo, twatumiye umushinga ntaheze none cyanze umuhinga mpanuzi wa jambo ku bibazo bijanye na politike n'ubutunzi hamwe n'iterambere ari mu gihugu cya Canada, na Pierre Claver Nsengiyumva, umuhinga mu vya politike n'ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi. Batumire, ndabaramukije.
Amahoro neza Fidele.
Ndabaramukije umushinga ntaheze no nashaka ndababaze kuri ico cegeranyo cha Mo Ibrahim Foundation kuvyerekeye umutekano hamwe na demokrasi muri Afrika, bivugwa ko vyasubiye inyuma ku mugabane wa Afrika mu myaka 10 irangiye. Mukibona gute ico cegeranyo?
ndiyumvira ko iki cegeranyo cishira hamwe rya Mo Ibrahim ari jambo riremereye ni jambo yadushikirije ngira ngo mbere yadukebuye ati mwabantu mwabantu bene wacu ni munyafrika Mo Ibrahim ati nyabura ibintu ntibimeze neza umuntu agukebuye akagushikiriza ijambo atewe uraraba neza uwo mwumviriza nibyo nakoze umushinga ntahe yumvirije ijambo by'ubundi mushinga ntahe aragira icyo amubwira ati nakengurutse ijambo ijambo washikirije narikengurutse narikuye mu iki nanje nokongera ko iri umushinga ntahe arakebura uwundi hanyuma bagashyira umwe akumviriza uwundi uwundi agakebura uwundi uwundi akamwongerera nicyo tugiye gukora none nakuyemo ibintu bitatu icya mbere intwaro ibereye muri Afurika yarasubiye bati nikibyerekana nitembagazwa inshuro munani zose muri iyi myaka ya vuba bati itembagazwa ry'amareta ryasubiye nka kera byari byahagaze mu myaka mirongo umunani byaramuje hanyuma biracureha none byasubiriye
ntabaciriyemwo nikihe mwibaza ko kiriko gituma nk'ayo makudeta n'intambara bisubira kwiyongera ku mugabane wa Afurika ku bwanyu
mu gihe cya mirongo umunani intwaro zariho zakomborwa ku bituma ibi basa mu mirongo umunani bakombora intwaro z'abakuru b'ibihugu bagiyeho mu gihe cyo kwikukira barakombowe kuri muri bwinshi henshi henshi cyane muri Afurika hanyuma biracureha none byasubiye kugangura ubu rero ibyo ari byo byose ihamwe ibituma irimwe ubu uko tubibona niko intwaro zirakomborwa mbe ni bande bakomborwa abo bakomborwa ubu nabaregwa ko ari imburakimazi zashyizweho n'amareta y'abanyamahanga si kimwe ibituma si bimwe ariko ikibazo cya Afurika uwukomboye umukuru w'igihugu azavuga ati jewe ndagahana jewe nije kugorora ibyari bigoramye ariko mumaze kabiri mugasanga ni wa wundi agira ngo have nanje nje
none ku bwanyu yego
nanje nje
yego ku bwanyu nashaka na ku bwanyu nikihe gituma iyo abo bagiza amakudeta baravuga ko baje gutuma ibintu bihinduka ku byari bihari mugabo nkuko muri ko murabivuga bahashika hari naho baca bakora nabi kurushiriza nabo bari bahasanzwe ni ikihe kibituma muri Afurika ni nukugene abantu biyumvira muri Afurika nukugene abantu babona nkabo banye politike babona intwaro ni ikihe mubona gituma nabaje cyangwa abari ku butegetsi naho byoba biciye mu matora abari abatavuga rumwe na leta bahashika ugasanga kenshi na kenshi naho bashitse nta kihushane n'abari bahasanzwe ni kiye kibituma umurongo wawe telefone umeze nabi umurongo wawe umeze nabi reka tuze kuri Pierre Claver Nsengiyumva uratwumva Pierre Claver uratwumva? Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradutukwa raneza kani na kuizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Nekada?
Ndiye bugo.
Gugwiki?
Nukumuka kwa mwini wese, mwini tukuyabge, ya jenye ime shakuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, tukijete. Kombo taksi aji.
Taksi, ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Croya.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku cegeranyo gishasha cishira hamwe Mo Ibrahim Foundation Changhe Foundation Mo Ibrahim kubijanye n'intwari ibereye cyashizwe habona ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2023 cyasanze igice kinini cy'umugabane wa Afrika kirango n'umutekano muke na demokrasi nke umuntu abigereranije n'imyaka 10 irangiye ngaruke ku mushinga ntaheze none cyanzi mubandanye mwariko n'ababajije igituma mwariko muravuga abagira ayo makudeta bahashitse kenshi usanga atakarusho atakintu bazana ki gikorera neza abanyagihugu baba biteze mu gihe izo kudeta zibaye niki yakibituma
ikibituma nuko intwaro ibereye ariyo yadukehanye muri Afrika itegerezwa kuhaba habanje kuba ibintu bibiri byibanze ngenderwako icyo gihugu gitegerezwa kuba gifite ubwigenge bukwiye ubwigenge umuntu yigenga n'uwigaba ntawigaba atigaburira ntawigaburira atigaba ibihugu byose bya Afrika bifise ubumuga ukutigenga ntibyigaburira ntibyigaba umugabo mu rugo atigaburira atigaba nta rugo abafise nyakagabo
reka tubaze
ibihugu byinshi bya
yego reka tubaze ndabaciriye mwe reka tubaze Pierre Claver Nsengi yumva uri ku murongo uratwumva Pierre Claver
Ego
ndamuba. Ego kiragaza ukaduzijwe gatoyi.
Ego ndamuba.
Ego twatwagize ikibazo ku murongo wawe ubu turakuronse. Twako turavuga kuri kicegeranyo cha Fondation Mo Ibrahim kubijanye n'intwari ibereye cyashizwe abona ku itariki 25 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2023. Cyasanze igice kinini cy'umugabane wa Afrika kirangwa n'umutekano muke na demokrasi nke umuntu abegereranije n'imyaka 10 irangiye. Niki heki tuma umutekano hamwe na demokrasi bisubira inyuma muri Afrika mu shinga ntaheze none cyanzi ari karabica ku mayange sinzi namwe ico muvyumvira ko muri make
iko ntambwe kandi nambe kuba kwa mu bank kwa mishinga ntaheze no icawezi nashaka kumva ko ya mbere mbere kwiyiriranya nyuma y'uko ikitare rugomba gutegura ni ukuvuga ko iyo uraba ingene intwaro zihindagurika muri Afurika nibyo hariho
umurongo wawe ntumeze neza Pierre Claver umurongo wawe ntumeze neza reka dusubire turabe dutelefone biracikagurika ntibyumvikana ijwi ryawe ntiryumvikana neza reka barasubira ku telefone mukanya tu bandanye rero iki kiganiro umushinga ntaheze none cyanzi ako Mo Ibrahim umukwiza tunga avuka mu gihugu cya Misiri akaba aba mu Bwongereza afise amafaranga menshi akaba yakoresheje amatungo yiwe kugira agerageze kuraba ingene yofasha mu bijanye n'intwari bereye demokrasi hamwe no kwisigura kw'abategetsi ku byo bakora muri Afrika. Mubona icyo cyumviro ciwe cyo gutera intege abategetsi muri Afrika kugira ngo batwarire neza abanyagihugu, hari ico byo byarahinduye mwitegereje mufatiye no kuri ico cegeranye?
Ijambo rifise agaciro nukuri, ariko tutegere neza cyane cyane turondere igituma ibyo biba. Ni kuki ubu isenyurwa ry'ibihugu ryasubiye kwaduka, ryari ryaracureshe ryasubiye kwaduka kubera iki? Kubera ko akarwara kariho kuva twikuke ushika uno munsi niho kaganguye nakaye. Nuko ushenye uwundi ukubise umwere kuwundi akagwa akamusubirira, mu by'ukuri abaje kugira nkawe avuga ati have nanje ndye gusa icyo kimuza kurya. Benshi abakuru b'ibihugu benshi ba Afurika nicyo kibazana, nicyo kibatunze, si neza abanyagihugu, si neza bene wabo, si neza ya Afurika. Reka ariko kukarwara ko kadakira ni kubera iki? Ni kubera ko ibihugu byinshi bya Afurika bitigenga, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni kubera ko akaranga kamwe na Afurika ntikarakomera ngo kabe urutare igihugu cyose gitegerezwa gushingwa ko akaranga. Jewe ndi mwene igihugu, jewe sindi ubwoko, jewe sindi umugambi uyu. Mu gihe ukorera igihugu cyawe, mu gihe ufise iteka ryo gukorera igihugu cyawe, aho uri hose va mu mugambi wawe, va mu muryango wawe, va mu bwoko bwawe, va mu idini yawe, ukorere igihugu cyawe.
Reka tuze ku mirongo ya telefone. Tuze ku mirongo ya telefone, dufise Bruce Pascal ni yo ngira. Uratwumva Bruce Pascal?
Ndabumva.
Uri he Bruce?
Kigali mu Rwanda.
Ufise akabazo, ufise icyumviro ushikiriza?
Ngewe nk'iyo bawe ikiganiro cyane nasomye numva aho biganisha ku bijyanye n'umutekano. Nk'iyo urebye usanga mu karere u Rwanda rurereyemo harimo ibibazo by'umutekano bikeya, ndetse nk'uwo muryango ndibaza nti ese hari icyo ukora gihambaye ku buryo ushobora kumvikanisha ibihugu bimaranye nabi kugira ngo wese nk'intambara zirimo cyangwa se imitwe y'iterabwoba irimo ibe yacisha bugufi agirana ibiganiro bishobora kuzana amahoro? Ngewe nicyo kibazo ndibaza, nabo bundi bakomeze intego bafite bazabigereho, natwe turabashyigikiye kuko umuntu yashinze umuryango ushobora guharanira amahoro ushaka ko abaturage bashobora kumvikana bari byiza cyane kurushaho. Nicyo gitekerezo nari mfite. Murakoze.
Murakoze mwa mwishura mushinga naheze none cyenzi. Je uko ndabizi iryo shyirahamwe ligerageza gutuma ibintu bihinduka muri Afrika, nibaza ko ritari redefinisi uruhara gu guhuza impande muri Afrika, ariko mwa mwishura?
Yego cyane. Jewe uyu mushinga ntahe nuko antanze jewe mu gusozera ndasa gushimikira kuri iryo jambo ko iri jambo yadushikirije rigana mbega Afurika, Abanyafurika, abategetsi bo muri Afurika, Abanyafurika bonyine mbere na Afurika, abanyagihugu bo muri Afurika bogira gute kugira ngo Afurika yogorore ive mu bintu bigoye irimo, ijabutse by'ukuri. Emye tubanza tugasubira mu katabesha, tukisubira ko ikosa rikuru igituma ibihugu byacu bitatera imbere ku buryo bushimishije, igituma demokarasi idakomera ngo ishinge imizi, biva kuri twebwe imibereho yacu, ingene twiyumvamo ibihugu byacu, ingene twiyumvamo Afurika.
abategetsi benshi bo muri Afrika ku nzego zose kuva ku mukuru w'igihugu gushika kuwa nyuma kuva ku wanyuma gushika ku mukuru w'igihugu benshi baratahura iri jambo cy'ukuri nuko utegekera igihugu aca yikebanura kajya gatima kavuga ngo jewe ndonderere umuryango wanje ubwoko bwanje umugambwe wanje we utegeka aho uri hose ufise iteka ryo guterwa ngo ube umutegetsi uri wewe tegekera igihugu tegekera neza abanyagihugu tegekera bose ku mategeko y'abanyagihugu
yego reka tufise kandi yego tufise
icyo kintu n'ikintu gikomeye rwose
dufise kandi ku murongo wa telefone dufise Kanyamuhanda Veniste uratwumva
ndabumva neza cyane
uhamagaye uri he
ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bwishige mu mudugudu wa Kidandari
ufise ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza
none icyo nje ngira ngo mbaze umutumirwa wacu waje kutuganiriza ku kibazo cy'umutekano wo muri bino bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika ndetse no hirya hino hirya no hino ku isi niyihe mpamvu ituma twumva ko ya shyirahamwe rishinzwe guharanira amahoro hirya no hino muri no ya Afurika aho bagiye bari barongoye ku icyo bari kumarayo n'undi bajyanyeho kugira ngo baharanire ayo mahoro yarebe ko yagaruka muri Afurika noneho ugasanga ibihugu bimwe na bimwe bifite intambara idashira muri urwo rwego yamara kugira iyo ntambara idashira ugasanga bari kurwanira agace kamwe kari uruhande rumwe hatarimo izo ngabo wenda za MONUSCO nk'uko tubyumva hirya no hino aho zigiye ziri mu bihugu bigiye bitandukanye noneho ako gace ntibakageremo ntibavuge bati byacitse ko tubona aho byariya tumeze gutya ntibajye ngo niba izo ngabo zubahwa koko kuba atarizo zishaka arizo zigomba kumvikanisha ibibazo biri hagati yaba ari iyo mitwe ayo mashyaka se ashaka gucamo kabiri imwe na imwe batari kumvikanaho
bivunagure
hasi nanone hakaza ikindi kiba kivuga ngo ni iyihe mpamvu umutwe umwe bawubwira bati shyira hasi muganire mwumve icyo bariya bashaka kubabwira noneho bakavuga bati mbese naganira nabo ntacyo twaba tuvugana njyewe niba ndi ku butegetsi icyo bambwira njye sinyumva ugasanga bamwe bagenda bikumana ku mpande n'impande
heraheza muri make ushaka kubaza iki muri make cyane
nyine ni iyihe mpamvu twumva izo ntambara zirahora ziri hirya no hino mu mademokarasi atandukanye mu bihugu bifite umutekano mukeya nyine niyihe mpamvu izo ngabo za MONUSCO ziba zigihe ziriho zihenze nyine umutekano muri ibyo bihugu kuki zitabasha kubihosha niba ziba zifite ububasha
urakoze murakoze mu mwicure mushinga ndaheze no muri make
ndakumva ndamwumva ndamutegera tumenye iminsi yose nta gihugu cyubakirwa n'ikindi nta mugabo yubakirwa n'uwundi uje kuba ari umugabo aje kuba ku rugo rw'uwundi ha bikabigora nicyo kimwe n'ibihugu ibihugu byubakwa na bene byo itunga ry'igihugu rirema riremerana riri mu minwe ya bene gihugu isi izotubera neza mu gihe ibihugu byose biri mu minwe ya bene gihugu itunga mu minwe ya bene gihugu ijambo mu minwe ya bene gihugu hari abazoza gutabare hari abazoza kwegenyeza uwo muriro hari nabo bakorera ineza y'ibihugu byabo tuvyumve tuvyumvire ntawuza iwawe ataje kurondera inyungu yiwe nawe irondera iyawe wanje kuryana na mwene wanyu wanje kwica mwene wanyu wanje gusahura itunga ry'igihugu uri sahura uri jahana kuba tayikeneye na cyane wewe ukoze igihugu cyawe uri umukuru w'igihugu akacyoza akacunyuguza itunga ryose akarijyana arishira abanyamahanga.
Murakoze
ibyo ako kubara kari henshi.
Murakoze
ntambara nta kindi kivuga ko nicyo.
Murakoze Pierre Claver Nsengiyumva uratumva ubu yego kuri uyu arahejeje kuduhamagara ariko aravuga igituma intambara z'urutavana ko muri Afrika n'umutekano muke bibandanya icokogwa kugira zicurehe mushingantaze none cyanze ariko aravyishura sinzi ko wari wakurikiranye ico kibazo cyane no kubaza kubindi waduzijwi
ego nembuze ni washora kumbaza ikindi guko ikinagifashaga
reka ndababaze kuri iki cyumviro camo Ibrahim cyuguhagahembo abategetsi muri Afrika bavyitwaramo neza bakurikiza intwari ibereye bubahiriza demokrasi amategeko bakuha no kwisigura ku byo bakora icyo cyumviro yashizeho ni cyiza naho ubu avuga muri raporo yiwe ko intambwe ziriko zirasubira inyuma ku bijanye n'umutekano na demokrasi muri Afrika
cyumviro yagize ni cyiza cyane yenda gishyize kuko iyo umuntu yakoze neza baramushima ubwo ne bisaba n'ibyo ku bandi y'abasangiye ko bashobore kugendereza neza ibyo baba bakora bafatiye ubundi aba yashoboye ariko uko tubibona muri kiriya kibazo gikomeye cyane kijyanye n'intwaro ikomeye aho yemeka neza ko hariho ibintu bijyanye n'akarere katarimo muntu bisaba isoko rikagira ibibazo binini bitangiye abantu bagasanga ariko abaye n'intambara kwitagwana ko ni kuvuga ko ubu muri iki gihe cyoroshye kandi igihugu gishobora gihagaze neza mu murongo kuko n'iyo byari akeza kagira muntu iyo bihuye n'uko igihugu kiba gikennye kikagira ikirombya aho nyine ntabwo gukora kudasarara rero ni ukuvuga ko ubu ntitwovuga neza ngo twemeze ko Afrika igoye ibyo itazova ibyo byitwa ni ikibazo cyabo intambwe n'indembe cyane inga n'indembe kuko birasaba ko imyigire myinshi atira ibyo bikoze kugira ngo abantu bashobore kumva ko ashikiye abakiza bumva ko bari mu bihugu byabo bumva ko bajya bafashe neza ni kuvuga rero ko iyo ntambwe nayo ni kuvuga ngo byoroshye yuko mo Ibrahim Foundation ishobora
gukora murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tubandanye ikiganiro dufise Simeon Manira Ruta twamutaye ku murongo wa telefone ndashaka mbaze umushinga ntaheze no ni chainzi kubijanye ni kicegeranyo mwariko muravuga guhiganwa hagati y'ibihugu by'ibihangange kubijanye n'umugabane wa Afrika uguhiganwa gushasha kuri ko gutera kugira intera nshasha hagati y'ibihugu by'ibihangange byo mu burengero bw'isi nk'umuryango umwe bw'Uburayi ya Amerika bihanganye muri iki gihe cyane n'Uburusiya eka n'Ubushinwa biriko biniganira ku mugabane wa Afrika bizogira ingaruka iyihe kuri iki kibazo turiko turavuga cy'umutekano hamwe na demokrasi biriko bitera bisubira inyuma ku mugabane wa Afrika.
Ho bizogira impurikizi mbi rwose kuko aho imfizizi ibiri zirwanira yewe urigirayo cyange ufate akanya umere nk'ukinjura nehanda aho imfizizi ibiri zirwanira yaba ibyabaye muri 60 muri kirya gihe muri kirya gihe ibihugu byinshi bya Afurika byikura intwaro ya gikoloni niho ubwo bushuhe bwariho iyo ntambara yariho ku isi yose nuko bamwe bagira bati wewe waje guca Afurika ngwino ku ruhande yanjye kandi utari umugenzi wanjye aboneka abivuga uri umwanzi wanjye hitamo jewe cyankuriya hitamo n'ahandi urahasiga gatwa aho ni muri 60 n'ubu biragarutse ibya 60 ubu igihugu cyo mu burengero kivuga kiti mfasha mfashe mu nama shikira mu nama mpuzamakungu New York bariko bariga ikibazo cya Ukraine n'Uburusiya ibihugu bya Afurika biti aha twebwe iyo ntambara si iwacu iyo ni imishu y'ibihugu bitari bike bya Afurika ariko ako kantu karashegeshe abanyaburayi n'abariya bandi bahanganye kandi ibyo ni ijambo hariho ibyavuye intumbero yavuye aho nyine aho ibihugu bya Afurika byagira biti twebwe ntaho duhagaze nonari nyuma yarabaye intumbero nziza ariko ntaho byashyitse kubera ko ntaho mpagaze atacyo yirengeje atigaburira atiyambika ativura atiyigisha atimbura byinshi atamiti icyo kiyumviro cy'ukwikwira cyangwa ati ntirumve ko ntashobora kukigumana atigaburira
atarondeara
aho niho bigoye n'ubure niho turi ntituriyigaburira bikwiye
murakoze
aho naho ni n'ubu ni hamwe
murakoze reka dufise Pierre Clave Pierre Play mu ntunge uratwumva Pierre Play
yego ndabumva
uhamagaye urihe
alo
uduhamagaye urihe
ni mu Rwanda mu kare ka Ngororero
ufise ikibazo icyumviro ushikiriza
nabazaga si alo
mubaze turabumva
Nigute ibihugu bya Afurika mbese ni ryari bizagera aho byifatira icyemezo bitagombereye ibihugu bikomeye mbese ku buryo nyine bishobora kuvugisha ukuri ku ruhande bihagazeho wenda nka hari muri ikirere n'Uburusiya biri kurwana ugenda igihugu cya Afurika cyavuga ati ngewe rwose mpagaze aha naha ku buryo nta gihugu na kimwe kigikiye nyine akabivuga ku mugaragaro ntacyo yiteka muri make akayavuga ashize amanga
uri kubaza aho bihagaze hehe na he uri kuvuga kuri iki kibazo
alo
uri kuvuga kuri iki kibazo aho uvuze ko ngo byofata icyemezo bikavuga aho bihagaze ni kubiki uri kuvuga
kuri ibihugu bikomeye nyine ku buryo ntawe bajya mu mugongo inyuma mbese basa n'abihisha inyuma y'umuntu umwe wenda bari inyuma y'ibintu
murakoze Pierre Clave mwamwishura Pierre Play Pierre Clave muratwumva Pierre Clave ntatwumva ego wamwishura
eko ngomba kumubwira yuko urazi neza n'iyo ibihugu byo muri Afurika bivuze ngo ntisuraba nabo nyine ko baba kuri kuko iyo ibihugu bibiri bihanganye n'Uburusiya bikurwana Ukraine biraboneka neza ko atari Uburusiya na Ukraine gusa haba hariho n'ikindi gihugu cyangwa ibindi bihugu. Rero muri iki gihe n'iyo batavuze ngo ntacyo bindi baba bafite aho bahagaze, nicyo kimwe n'igihe baba bavuga ngo abantu barinonagiye ntibari nonagiye kuko ntibishoboka ko umuntu aba atagize n'ahantu hamwe ahagarara, gusa birasaba ko umuntu avuga ati nzobwira uruhara kugira ngo bitume bavuga ngo nariko ndasukamwe umuriro ku mavuta cyangwa kontofayisiyaga. Mugabo rero igituma babivuga bizogorana kuko Afurika niyo ishobora gufata icyemezo gifatiye nko ku mibi ya Afurika kugira ngo tuvuge ko tujya dushyigikiye uruhare cyangwa uruhu kuko ibi bintu bifatiye ku nyungu zikomeye cyane. Hari n'ibihugu bya rutura byinshi biriko ariko birabona biriko birarwana. Mugabo uwo munsi niba ariko murakurikira ingene abantu bariko barabirwanisho bariko barasaba ibihugu bya Buraya bamwe ngo nubikiye bamwe nubikiye indege abandi bita imodoka abandi bita indege, murumva ko Afurika yarihenze. Mugabo ntiyihenze kuko nta kintu kinini yari ifite icyo bashobora gukora ubu yani nk'uko doro uburenganzira bwo kurumutayo n'abasirikare nabo muri aki cyahisiye ni indwano ya kabiri y'isi yose ko bageze kwagiriza bagerageza igihe ko baba bararutse abira kure aho intambara y'urugamba rwari rushushanyo ukaba bafunguye n'imboga nari ngo kandi batari bafite imyitozo cyangwa imyimenyerezo kinini. Rero mugabo Afurika ikuzaba reka irasise izunze rikwiye umunsi kugira ngo ize hamwe rero ko itaraje hamwe ngo ivuge rumwe aho biragoye kuko nabo ni Buraya bavuga ubumwe bwa Buraya Amerika yo irakomeye ndetse runini Ubushinwa ni igihugu kinini gikomeye cyane kuvuga rero yuko ubu ni ukuraba aho twebwe tugeze tukaraba n'ijambo twovuga n'ijambo.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Ndikumana Abraham, uratwumva Ndikumana?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe. Ufise ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza?
Ufise ikibazo n'ubwikiganiro nta inagi ikurikiranye cyose.
Yego, ni icyegeranyo gishasha cishyira hamwe Fondation Mo Ibrahim kubijanye n'intwari ibereye cyashizwe ahabona ku itariki ya 25 ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, cyasanze igice kinini cy'umugabane wa Afurika kirangwa n'umutekano muke na demokarasi nke umuntu abigereranyije n'imyaka 10 irangiye.
Ariko me hamwe hamwe mangazibone kicyo no mu runo mwaka mangara babonye amakudeta menshi n'intambara zitandukanye muri ubwo bimwe bimwe amikibazo nari yifite kumuntu mire ye baba se demokrasi mama birangora gutahura nagomba kumubaza adusigurire ino se demokrasi ubwoko bwazo kubona zingana kuko hari hamwe hamwe usanga bafatira ku biringo bavuga yuko ntuze ubutegetsi baba bafite manda yabo ugaca kongera kuyitoreza ubu izindi manda n'ahandi mbona abategetsi ashobora kumara imyaka myinshi magisubiriza aca biringo abafise. Rero nivyo ningora gutahura nyene nagomba adutahuza nyene ubwoko bwa demokrasi ko demokrasi yoba ari imwe ku isi yose canke ziba zitandukanye.
Murakoze.
Murakoze na
mumwishure mushinge ndaheze no
uyo mushinga ntahavuze ati mbega mu by'ukuri none demokarasi intwaro ya mwenegihugu intwari ihagaze ku bushake ihagaze ku neza ya mwenegihugu mbega ni imwe cyangwa ni nyinshi? Mbega umuderi ni umwe cyangwa ni imideri myinshi? Demokrasi icyo cyiyumviro
kubgacho kiravye muri rusangi ni kimwe ariko ingene ibihugu byashitse kuri demokrasi no kuvuga byashitse ku rugero aho bene gihugu bitorera ababarongora ingene ibihugu byashitse aho ivyo bihugu birongorwa ku mategeko atowe na bene gihugu canke abatumwa babo kugira ngo umuryo ukigeraho bica mu nzira ndende ntibaza ngo bagutegeke ngo demokrasi ngo wacererewe ngo demokrasi yagusize ngo uragira gutya uragira nkanje ibihugu by'Iburaya biti uragira nkatwe genda utore ukagenda ugatora wa wundi watoye uti twaguhaye ibihe bibiri atoya ngomba bitatu uti namba ati byanka bikunda nshaka bitatu akaronka bitatu ati byanze bikunda ngomba bibiri akagira mbega uti iyo ni demokrasi oya si demokrasi kuko yaho nyanze ubushake bw'abanyagihugu ariko akabandanya ategeka naho niho bica byugarira icyo gihugu ntigishobora gutera imbere mu gihe uwo muderi wacyo abategetsi baza kuwita umuderi wa demokrasi ariko nta demokrasi irimo wewe uri umunyagihugu ukaja ukabija ko ukakoma amashyi ukabyemera uri kurafasha ikinyoma ko cyambara urubega rwo kuri rwa cyambara urubega rwa demokrasi agahotoro kambara urubega rwa demokrasi ukamukomya amashyi ukaramuhugize ngo ndanumye ukaramuhugize ngo mbunde bahite ngo ndirumvitane uri kurashimangira itari demokrasi umuderi atari wa demokrasi na busa
reka tubaze ego reka tubaze Pierre Claver nawe icyo avyibaza ko Pierre Claver uvyibaza ko iki kuri ibyo yariko arabaza Kana Longe avuga ko demokrasi ngo ni iki ngo yoba ari kintu kimwe ku isi
ariko me demokrasi nkuko bandi
ngo tuzijwi Claver
demokrasi nkuko tubizi ni uburyo bumwe mu gutwara abantu ijambo ry'igiriki washaka mbere nuko tuvuga ko kinyegi wacu ni ijambo ry'igiriki rivuga gutwara utwarira abantu ku nyoni z'abantu kandi akaba ari abantu nyine batwara urumva kivuga yuko bari babitandukanyije n'intwaro wasanga hariho nk'umwami cyangwa undi w'imana birongoye abantu mugabo rero jewe ndakunda kuvuga ko ubwo n'uburyo bumwe mugabo si bwo bwonyine kuko mu gutwara abantu hariho byinshi bibaho niyo wotora abantu bafite amatora meza meza cyane ameze neza iyo hariho ibindi bibazo by'ubutunzi abantu bakeneye ibyo bafungura ni ukuvuga ko hatangura ingorane hanyuma basanga mbere byoroshye ko abantu baguma hamwe bumva bari basekaniwe imitima yabo aho rero nicyo bitwabigorane ariko nagomba no kuvuga ko uburyo bwo kurongora nibaza ko Afurika barabyumva kenshi ubwo jese mvuga ngo ikosa riva hanze ikosa riva ingene abantu badufata umwanya igihugu ngo bavugane ibikwiriye igihugu cyabo ngo bavugane ingene bogabura ibiba bihari ngo bavugane ingene bokwiriranira nk'uko ibindi bihugu aho bigeze ni ukuvuga ko Afurika nicyo gituma urabona ngo bavuga ngo ibyo ni isoko ubu si politike gusa hariho iby'ubutunzi rero iyo ubutunzi bwifashe nabi cyangwa ukaba utabukoze ibikwiye kugira ngo ubutunzi buteze imbere hanyuma abantu bariho umuco bihereza nukumuga kwa hala haho kini kwajo kwa politike lero haho kito tanga Afrika iyo na hiyo wa kukwala neza chani iyo mihindu se mula mazikuwa na kwa sabi kumikira wa hivyo kwa sobe
mula koze
kwa jani kini kwa kwa demokrasi kwa hivyo na kutu kutu hivyo mishu hivyo 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 hivyo
murakoze murakoze dovise kandi Stiveni nzo Hayimana uratwumva nzo Hayimana ntari ku murongo wiwe ntumeze neza. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Isanga turiko tuvuga ku cegeranyo gishasha cishira hamwe Fondation Mont Ibrahim kubijanye n'intwari ibereye cyashizwe ahabona ku itariki 25 y'ukwezi kwa mbere ku uyu mwaka wa 2023 cyasanze igitigiri igice kinini cy'umugabane wa Afrika kirangwa n'umutekano muke na demokrasi nke mu ntabigereranije n'imyaka 10 irangiye. Iyo raporo ico cegeranyo kiravuga ko mu ntarabye hari bike ivyo byarashoboye kurangurwa byisununuye ku bisata by'ubutunzi ndero no kungana kw'ibitsina ku mugabane wa Afrika niko mubibona mushinga ntayeze no
nibyo iterambere mu rwego rw'ubutunzi biraboneka Afrika yarateye imbere mundero biraboneka Afrika ubu ingero iri kuri sununura hanyuma abahungu n'abakobwa abagabo n'abakenye n'abagore ego biriko birasobanuka neza kandi ko mu nzira nziza ubu urabona ko abakenyezi abakobwa bafise ijambo urabona ko bafise ijambo riseruka urabona ko bisununuye mu ndero ubwa mbere bigatuma bisununura mu ndwara bigatuma bisununura mu byerekeye iterambere ariko iri terambere tuvuga muri urwo ruhande mu rwego rw'ubutunzi mu by'ukuri iryo terambere rihagaze kutariko utikuki iterambere ry'Afrika rihagaze kuri ibi nkenerwa bikenerwa n'ibihugu by'ibihangange by'i Buraya byo muri Amerika byo mu buseruko ibi byibanze Afrika yimbura icukura maze ikabidandaza uko byamye itabiyunguruye itabihaye agaciro karuta itabi yunguriye ngo bivemo ibifungurwa umuntu acafungura ngo bakuremo ibyuma muri ibyo byose barungika mu Buraya bikagenda uko byavuye mu kuzimu ibyo naho byateye imbere naho byokongerekana ubu itunga rihagazaho ntirirama kubera iki ayo makompanyi yimbi bitoro ayo makompanyi yimbi zahabu n'ibindi n'ubundi butare bwose ayo makompanyi ahornya amashamba yo muri Afrika ngo atere kakao ngo atere ikawa guhornya ishamba rya Afrika kugira ngo hasigare hera ibiti byose wabitemye wahaturiye hanyumukahatera iterwa cy'ugufungura gifungurwa cyane cyane n'abanyaburaya wahombye uhageje guhomba kubera iki wewe baguhindisha ndikize kubera ko warungitse mu mahanga inke ikintu ngenerwa ariko wakirungitse uko wagitemye ari giti uko wacimbye ari ubutare gerageza nka Afurika hindura ibyo byose mufashanye mufite byinshi mutunze byinshi mufashanye bihindurwe biyungururwe bicurirwe
muri Afrika.
Murakoze.
Mubihe agaciro gusumba.
Murakoze.
Mutagezaho ayo makompanyi abandanije ari abanyamahanga ntacyo muzokuramo kizobateza imbere.
Murakoze. Murakoze. Reka tubandanye ku mirongo ya telefone dufise haba kubaho Norbert uratwumva?
Ndumva neza cyane.
Uvugira kure wowe uduze ijwi?
Ndumva neza cyane.
Uhamagaye urihe?
Umajyaruguru y'u Rwanda.
Ubaze ikibazo cyangwa icyiyumviro?
Yego, reka mbabaze cyangwa se manze ndashimire. Kuri icyo kiganiro cyatambutse ariko mbona intambara zo muri Afurika akenshi natwe tuzigiramo uruhare kubera nanone yuko twemerera nyine bariya abazungu bakaza kudusaba ibyo dufite. Nibaza nise Afurika iterwa n'iki kugira ngo wenda babe baza cyangwa se Afurika twebwe ntitubigiramo uruhare kugira ngo baye baza batusahura ibyo twifitiye. Noneho iyo midugararo y'intambara atari bwo ibonekamo.
Murakoze. Mwa mwishura Pierre Clave. Oh, murongo wa Pierre Clave meze nabi. Mwa mwishura Mushinga Ntayizeno.
Abajije cyane. Ego cyane. Ndabyumvise agize ati mbega uko kuntu ataho twigeza sivyo bituma abanyaburaya bacambirwa cyane kuza kwigarurira itunga ryacu. None se wewe utunze ibyo abandi bakeneye, wewe ukaba utari umugabo, wewe ukemera ko itunga ryawe, wewe ukemera ko uba wa wundi bita mbegera umbohe ufise itunga ntange ryinshi nturi yungurube nturi kore wewe nyine cyangwa ntuvuga uti enda rero mwahora mwimba ubu butare kuva ubu ngo twunge umutahe leta y'iwanyu n'ishyirahamwe ryanyu twubake ishyirahamwe rishasha murimwo turimwo duhuze umutahe abarikoramwo babe abiwanyu n'abiwanyu. Iyo ngingo abanyafurika batarisubira ko ngo babisubiremo gutyo nyene sumunyaburaya zoza kubigira nibo bategerezwa kubigira nibo bene igihugu nibo bategerejwe kubisubiramo kandi neza. Ndabizi hari abocambirwa kuvuga bati abazungu ejo tubasezerere fati ingoyi barabigize bamwe.
Murakoze.
Ariko icyatumye kibabukeye nuko bya bindi byose byugaye banyazwe barahomba icyo gihugu nacyo ntacyo cyakuyemo. Ibyo ni bibi by'inama ningi bahamagaye wewe utegeka mw'Afurika korana Addis Ababa muri abagabo ibibazo ni bimwe uvuge muti kuva ubu ijambo
Afurika
itegeti ni
murakoze. Ego murakoze.
Itunga rya Afurika rizohindurirwa muri Afurika.
Murakoze. Dufite kandi ku murongo wa telefone Adamson Mayendeleo Johnson uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Ufite ikibazo icyiyumviro unyarutse?
Bo icyiyumviro ni uko wenda ngeze ku murongo hari ibyo ntundize mbere ariko icyiyumviro cyacu abanyafurika mu gihe tutaramenya gutahiriza umugozi umwe ngo tumenye ko ari two byacu tugomba kwiyubakira umugabane wacu wa Afurika tugahora duteze amarongo ku bazungu ndetse bakagira n'uruhare mu kudusenyera umugabane ntacyo tuzigezaho.
Ndabashimiye murakoze yari Adamson.
Ingero nini cyane murabona nk'abapatriote batubangirije bakundaga umugabane wa Afurika ba Kadafi ba Robert Mugabe Pombe Magufuli n'abandi ibihugu byabo byari biteye imbere abandi bari mu buryo kubiteza imbere abazungu bagira uruhare mu kubangisha rubanda ndetse no kubica kugira ngo bakomeze babe barushahurira mu nduru. Bityo rero hari n'abandi ba perezida basigaye bahisemo guhuga imbata z'abazungu bakagomeza gusahurira mu nduru bajyanira mu bazungu bagasenya umugabane wa Afurika. Niyo ntandaro y'intambara duhoramo z'urudaca.
Ndabashimiye yari Adamson Maendeleo Johnson murakoze. Tia Clave ndibaza ko ubu mwumvikana mwo mwishura kuri ico cimbiro ciwe. Tia Clave
Allo
yego mwishure
eko ndi kuvuga ko ata mu gutanga neza ibikorwa yokorwa kugira ngo abanyafrika nabo bagire ijambo rikwiye yubashe. Ni kuvuga ko hazopfa haguma hari ibyo bibazo nyeneho usanga nta bushobozi bwo gufata ingingo zikwiye zishobora gufasha kugira ngo iterambere ribeho kuri Afurika. Ariko rero nagira namwongerere koko si Afurika yonyine ibikwiye kubigira ni bose. Ni kuvuga ngo ujya nko mu biganiro yongera n'ibihugu bikomeye cyane dufite umugambi umwe. Ni ukuvuga ko iyo abantu bari kubavuga by'ubutwara bya demokarasi n'ibindi baribagira ko ubuzima bw'umuntu kigizwe n'ibice umuntu arakeneye umutekano, umuntu arakeneye isi yatizana, umuntu arakeneye navuga kumva ko akiriwe. Ni ukuvuga ko ibihugu rero byubatse bikagira igisirikare bikomeye, bikagira diplomasi ikomeye, bikagira amapolitiki n'imana akomeye. Ni kuvuga nta inkingi zabyo zihari zigiye ziboneka. Ni kuvuga ko ziba bikiri kure. Ni ukubwira rero ngo bikomeye ni uko ibihari birahari kandi ni byinshi. Ikibuze ni kumvikana ingene ibyo bintu bihari abantu
bashobora
kubikuramo bari kubiza bose hamwe. Nta mahoro, nta butungane, nta nzego zikomeye. Ni kuvuga ko iterambere rya Afurika.
Murakoze. Mu kurangiza nashaka mbaze umushinga ntaheze none cyanzi abanebagura agashimwe umugwiza atungamo Ibrahim ahamagarira abanyafrika abategetsi muri Afurika gutwarira neza abanyagihugu babo kuba yarashizeho ako gashimwe gahabwa abavyifashemo neza kira mwaka. Hari abavuga ko atarakwiye kubanza kubaha amafaranga kugira ngo bakore ibyo mu bisanzwe ari inshingano zabo zo gufasha no gukorera neza abanyagihugu. Abavuga gutyo mu bibaza ngo iki muri make.
Je ndibwira ko uyo Mo Ibrahim arafise intumbero yiwe. Abantu nk'abanyafrika barashobora kuvuga bati twebwe twifuza ko ushaka kudufasha agira gutya bashinze iyo ngingo ntawo yicako bose bakayihurizako nta n'umwe yoyicako n'Amerika ntiyo yicako n'Uburusiya ntibwo yicako ntawo yicako. Ariko abanyafurika bonyine baca bamwe baca bahesha bakagenda bagakoma amashyi ivyo se bizova mu kungene twegeranye tukanyama rimwe tugafata ingingo imwe yerekeye ineza y'umunyafurika n'Afurika n'isi yose ikaboneraho kubona ko turi abantu twiteguye neza twifashe neza naye ahandi usenya urwiwe umutiza umuhoro nivyo bakora nivyo umushinga naheje kuvuga. Izo ntambara zose ni ukudufasha gusenya urwacu usenya urwiwe umutiza umuhoro akarusenya uwe akivuga amazina kandi yasenya urwiwe. Twirinde amabwire dushyire hamwe twegeranye Afurika irava hasi ngaka kanya. Ariko abategetsi yemwe ni ikibazo, ubutegetsi ni ikibazo, demokarasi ntirarema, amafaranga ariho, byose biriho, byose biva kuri twebwe. Politiki nitugoye, abanyapolitiki ntibazi icyo bakora benshi.
Murakoze.
Kijoni
murakoze cyane barabatumire mushinga ntaheze none n'icyanze muhinga mpanuza jambo ku bibazo bijanye na politiki ubutunzi n'iterambere ari muri Canada na Pierre Clavence ngiyumva muhinga mu vya politiki n'ubutungane bw'inyuma y'intambara ari I Bujumbura mu Burundi. Tubako tuvuga ku cegeranyo gishasha cishira hamwe Fondation Mo Ibrahim ku bijanye n'intwari bereye hamwe na demokrasi muri Afrika bivuga ko byasubira inyuma mu myaka 10 irangi. Ndashimiye abagize uruhara muri iki kiganiro abatumire n'abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro. Namwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu. Muwandanye mutwumviriza mu biganiro byanyu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.